Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahinikaze muri ano makuru hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru yagize. Umugambwe iprona uragaragaza makenga ku ntamba myibona mwitunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yimije mu Burundi mu mwakuza. Uwo mugambwe ushira ingwati isabwa abazitoza mu bidasanzwe bishobora kunaniza bamwe mu bahiganwa. Umugambwe w'igihugu ujejwe kugwanya indwara ya malaria mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu na ushimishwa n'uko urugero rw'abafatwa n'iyo ndwara rugenda rugabanuka mu gihugu kuvaho muri Kigarama umwaka uheze hatangiwe imisegetera irimo umuti wica imibu mu gihugu. Twabateguriye nibijanye no kubaho kw'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi hamwe n'inkuru y'imico kama nkuko mubimenyereye iminsi yose ya gatanu. Uno munsi tuvuga ubumenyi n'ubuhinga by'abarundi mu kugendereza ibihe by'imvura. Utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu. Twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture.
Tasibe kubaramutsa umugambwe iprona urabandanya kugaragaza makenga ku ntamba myiziboneka kubimirije guhiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu yimije mu mwakuza. Umugambwe werekana ko nk'amafaranga y'ingwati angana na miliyoni jana z'amarundi asabwa abazitoza ari menshi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu hatangarije mu ntango z'inundwi ko ayo mafaranga atagiye kugabanywa. Umukuru uwo mugambwe yabona ko ubwo ari bumwe mu buryo bwo kunaniza abahiganwa muri ayo matora kandi atari nabyo bigaragaza ubushobozi bwo kurongora abandi. Umushinga mateka Olivier Nkurunziza sanga mu gutangisha iyo ngwati leta yarikwiye no gufatira ku bukene buri mu gihugu.
Tegeko ritorwa rigenga amatora bavuze yuko imiliyoni ijana ari amafaranga menshi cyane dufatiye ku myaka amatora yabaye kuri rwa gasore sinza amahera batanze ariko mpereye kuri Ndadaye batanze miliyoni ku matora yasubiriye kuri Petero Nkurunziza batanze miliyoni zitanu kuri miliyoni cumi na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu mega batanze miliyoni mirongo itatu urebe icyo mushyira ku ijana. Nashaka kwerekana ko abantu bose igihe batowe ntihabuze ko havamo indongozi zikomeye zifise akamaro ngo ni uko batatanze kosyo. Icyo twabonyemo gusa kinyegeje inyuma ni ukunaniza kunaniza kuko hariho abantu bavize ibyiyumviro bo kwitoza kandi ayo mahera bayakoresha mu kugira kampanye. Rero sinumva igituma igihugu cyofata ingingo yo kunaniza yo gukuramo abantu ku by'uburyo burya abantu bo kugwamo n'amatora. Abantu bakavuga bati twumvise ibyiyumviro byawe twumvise turagukuyemo. Twaravyumvise umukuru w'igihugu yavuze ngo ayo mahera ngo ku makarata baba bakoresheje ni iki umenga birumvikana ariko iby'abakuru b'imigambwe n'indi bari barashikirije twarabonye ko harimo akantu kinyegeje ko kubuza abantu kwitoza mu gufatira ko udafise amafaranga menshi womenga nta migambi myiza y'abafise anavuga ko bashobora kujya gusubiza urose amajwi yawe mugabo nibumve kugira ngo ujyemo kwa ayo mahera ari menshi cyane mu gihugu kirimo ubukene kuko abatanga amafaranga n'abanywanyi bawe.
Nayo kubijanye n'uko amatora atwara uburyo bw'umurengera nk'uko byashikijwe n'umukuru w'igihugu aho yibaza ko nimba koko Burundi bwari bukwiye kwama mu matora mu guhindagura inzego gutyo bigatwara amafaranga menshi. Uwo munyepolitiki asanga ingorana atari gutunganya amatora kenshi ahubwo ko igihambaye ari uko amatora yoba mu kuri ariko kandi haranabona ko amatora atandukanye yobera umunsi umwe ibyo tuma kubwiwe akoresha uburyo bubayabaye n'umunyene kurikira umukuru umugambwe iprona ni Olivier Nkurunziza.
Ko amatora arigwa n'amafaranga menshi birumvikana bitwara uburyo bwinshi turavye amabiro y'amatora mu Burundi ashika hafi ibihumbi mirongo ibihumbi cumi n'ibindi uravye abajamwo abakozi bitwara uburyo bwa mbere ry'umugambwe w'abadasigana icyo tubona amatora akurikirana yabashinga amateka hanyuma y'umukuru w'igihugu inyuma y'umwaka ivyo bitwara amahera menshi. Icya mbere ni uko igihugu co kwiyumvira ko ayo matora atandukanye yogabanywa akaguma haba amatora amwe abera umunsi umwe ibyo biragabanya uburyo mugabo kuvuga yuko amatora mu Burundi yohebwa ngo kubera ko bitwara uburyo bwinshi ko bari kwica demokarasi mu Burundi twaratoranye yuko ari kugira demokarasi. Ikindi cya kabiri ahubwo umugambwe w'abadasigana uvuga ati ayo mafaranga ni ukuyata mu gihe ayo matora abadateguye mu muco mu gihe ayo matora abateguye tuzi ko ayo matora abamwe ingorane niho ayo mafaranga twavuga ko yatakaye kuko aca yitoza umugambwe umwe hanyuma abantu bakagenda bazi ibizobamwo niho byo bari bibi mugara amatora aciye mu muco ibyari byo byose nta kintu kingana amahoro mu gihugu cyonganya agaciro nuko ibintu turonke indongozi haro uvuze rero ko ayo mafaranga ari makariko hariho ubundi buryo bwo gutunganya amatora mu mafaranga abereye hanyuma bagabikora mu buryo buke ivyo umugwisenuka biterekanye byo shoboka ariko kuvuga yuko ayo mafaranga ari menshi cyane umugambwe w'abadasigana ubona kari menshi cyane kubera amatora bayatandukanije hakaba yabashinga amateka harimo kurugira ubikurikirana bitwara amahera menshi cyane rero kugira bagabanye amahera ayo matora kiyumvira ukuntu yoza arabera umunsi umwe kuyatubaganyanye uburyo
umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi nawo wihaniza abanywanyi bawo kudatwaza ubukazi gucyo haboneke abo wita intwari zitangira abandi n'ubutumwa bwatanzwe n'umunyamabanga mukuru uwo mugambwe kuri uyu wa kane Gitega aho hatanguza uyisabisho mpuzamadini categuwe n'uwo mugambwe nyene Reveriano Ndikuriyo yabwiye abaraho ko ubu butegetsi buri ko bugana imbona kazoza y'igihugu arico gituma kubwiwe hageze ko abarongo yabandi babwirizwa kubitangira kandi badaharuye amasaha changi nyungu zabo kurikira umunyamabanga mukuru umugambo uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo
icivugo cigisabisho ni nkebuzo idasanzwe tugisanga mu gitabo cy'Imana Bibiliya kivuga giti kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe ariko mube ivyitegererezo by'ubusho iri jambo rirahambaye cyane kuri twebwe turi imbere y'abandi mu burongozi haba mu kibano mu mashira hamwe na cyane cyane indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi eka no mu ndongozi z'igihugu mu bisata byose twame twibuka ko imyaka turiko turayigenda tugana muri ryasango twihaye nk'abarundi tugana mu mbona kazoza indongozi imana yaragije uburundi duhamagariwe kwitangira abandi uburundi burakeneye muri kino gihe abantu b'intwari bitangira abandi mu kubakorera batiziganya badaharu ura amasaha canke inyungu zabo bwite nimba twifuza gushika ku ntumbero twihaye impinduka itegerezwa guhera kuri twebwe indongozi kuko na uhindura ibintu nawe atahindutse
muntwari bereye kandi amashirahamwe mwamwe haranira inyungu ya bose ibyo bita societe civile mu gifaransa hanegura ingorane ziriko zirarangishirwa mu ngiro ry'umugambi wiringanizwa rishasha y'intwaro kuva ku mitumba gushika mu ntara ibibiri mu byashimikiwe ko nayo mashirahamwe mu kiganiro cha yahuje Bujumbura kuri uyu wa kane mu gisagara cha Bujumbura kugenenge tumaze kugaragara muri uwo mugambi muhinga mu bijanye n'uburongozi Diomede Ninteretse abona kwa makomine akwiye kuronsa uburyo nyabuna kugira ngo akurikirane neza ibiyarangurirwamo ni mu gihe leta y'u Burundi igabisha bamwe mu batarangura ibyo bajejwe mwishigwa mu ngiro y'iyo ntumbero nshasha mu by'intwaro Dieudonné niyo yanzigamiye
Jean Claude Mitarusuma aho mu rwego rw'abashingwa manza b'igitega numwe mu berekanya yo makenga zanimbi nyubako zikwiye kugira ngo umugambi ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu ushoboke
nagira mvuge mpereye ku kijanye na decentralisation ego nibyo decentralisation yarabaye kandi ubunye ibandanye cyangwa mu ngiro impungenge nshobora kugira ngo nti inyubako zobazihari kugira ngo bije mu ngiro neza
Prosper niyo nkuru wo mwishyira mu New Vision for Generation we amesha kwa umugambi watanguye atacahindutse ko nubu abanyagihugu babandanya baronderera ibyangombwa bakeneye aho babironderera kera
nagomba kugaruka cyane cyane kijanye na decentralisation ndiko ndaraba ubu ugiye ku ikomine uja kure gusumbaho waja ugiye ku province ukaja kure rero sinzi ko ibyo ari byo bita decentralisation narinzi yuko re service zizoca ziza ku mazone
Umuhinga mu by'uburongozi Diomede Ninteretse wabona ko leta yoronse ubujya makomine kugira atunganye ibikenewe byose kugira umugambi utere imbere
leta teza gutora amafaranga 10% cyangwa 20% ikayarungikira amakomine 42 mwarumvise yuko ko hariyo nk'amazone atarahera kubaka by'ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu ubu rero harageze ko makomine koko ashobora gukurikirana izo bintu byose
umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuye mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka na nkenguza amateka zikoranye kuri uyu wa mbere kugira ashikize icegeranyo cy'ibyaranguye mu gihe cya mbere cy'umwaka w'2025 gushira umwaka w'2026 yemejeje ko kunyubakwa zitarahera icyo gikorwa kigiye gushingwa makomine inyuma yaho bamwe mu bari bashinzwe ibyo bikorwa hari vyabagoye
kijanye n'aya mazone atarahera neza burero icyo tugiye gukora ko benshi usanga baratanze amagaranti de bonne execution ayo tuzoheza tuyafashe nk'uko amategeko abivuga abatashoboye nabo kubikora amahera twari tubasigaraniye ko tuzoheze turabe komini bikore
umugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ukaba washinzwe n'itegeko ryo mukuru w'igihugu nimero 1 agarongo ubusa 5 cyo kuwa 16 ntwarane umwaka wa 2023 aho giyerekana ko igihugu gifise ubu intara 5 amakomine 43 amazone 451 n'imitumba n'amakartie 344
Radio Indundi Culture
Radio Inundi Kiti turabandanya nano makuru abakozi bahurikiye mu masendika Sina Panasen TS bose bakorera mu kigo SNPK kiri muri zone Gihosha muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura bari bamaze hafi indwi zibiri barahagaritse akazi basubiye ku mirimo kuva kuri uyu wa gatanu abo bakozi bavuga ko basubiye ku mirimo hinyuma yo kugirana ikiganiro n'abarongoye ico kigo tukabutsa ko abo bakozi bari bahagaritse akazi biyamiriza ikatwa ry'uburusho banonswa ku mishahara yabo abantu baharugwa mu 2000 gusa nibo batowe kwindwara ya malaria mu karere k'ubuvuzi kabonekamwo ibitigiri by'umurengera ku bagwayi iyo ndwara imbere yuko hatunganywa isekeza gitangwa ry'imisegetera irimo umuti w'icimi ubu muri Kigarama umwaka uheze mu gihugu umuyobozi w'umugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ibitigiri muri rusange bigenda biragabanuka kuko imbere y'ico kiringo mu karere k'ubuvuzi kamwe hashobora gutorwa abantu bari hagati y'imiri yo 8 na 9 mu gihe kuri uyu wa gatandatu ku isi no mu Burundi harimo hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara ya malaria Matias Nsabimana harongo uyu mugambi w'igihugu abona kwigabanuka giyo ndwara ryatumwe niyo misegetera uyo muyobozi ariko ntanahisha ko nubu harabagehitanwa niyo ndwara kubera kutivuza tumukurikire
turabona yuko ibiharuro biriko biragabanuka ku rugero rushimishije nka karere k'ubuvuzi kundwi kahora gashikiriza ibiharuro vyabo bavuye malaria bayibatoye 8,900 uba karere k'ubuvuzi kariko bitigiri byinshi na karere k'ubuvuzi gashikana 2,000 kundwi twifuza kumanuka gushika hamwe tuzoshikira ubusa kw'abantu bagwaye malaria ariko murumva yuko hari intambwe iriko irategwa kubijanye no kugwanya indwara ya malaria. Si iryo tangwa ry'imisegetera gusa ku mwaka uheze twaratoye abashika 5,142,000 5,589. Muri abo harimo abakenyezi bibungenze 1,001 8,822 hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 bashika muriyoni 9,969 n'abana 53. Ihangiro ry'umugambi w'igihugu ryari ryuko atamwe n'igihugu gushika mu mwaka w'2027 yoba agihitanwa n'indwara ya malaria. Ariko gushika ubu haracibonekeza abantu bitura amavuriro bamaze gusinzikara aho tubabajwe n'abashika 1,956 bahitanwe n'indwara ya malaria muri uyu mwaka twaraye turangije kubera ibyankenerwa byose byaragiyeho twifuza ko atamwe n'igihugu byosubira guhitanwa n'indwara ya malaria.
Impunzi z'abanyekongo zaraye zitahukanywe ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kane zirasaba ubufasha budasanzwe kuzisigaye ubusuma muri Ruyigi mu ntara ya Buhumuza kugira ngo ubuzima zibayemo bwisununure canke hanarangurwa umugambi wotuma zikugwa muri ico kibanza. Ingorane izo mpunzi zibayemo ziranemezwa n'igisata cawo n'icitaho iby'impunzi mu Burundi cerekana ko uburyo bukenewe burengeye ubushobozi bwacu. Ni mu gihe leta y'u Burundi yitangaza ko hagiye kongerezwa igitigiri c'impunzi zitahukanwa burindwi idoni dona ejide nahayo.
Uwo mugwi wa mbere watanguye gutahuka kuri uyu wa kane ugizwe n'abari bahunze bava mu gisagara cha Uvira nko mu turere twa Fizi na Tanganyika nibo ba mbere basubije iwabo kugushaka kwabo kuva impunzi z'abanyekongo ziyongera muri Kigarama mu mwaka uheze. Abatashye barashima ko basubiye iwabo bafatiye kungurane barimo ahibusuma.
Turaryohewe cyane kuko dusubiye iwacu dusaba ko hoba amahoro.
Zari ingorane gusa ntacyo twaronka mu ikambi twari dufashwe nabi. Twari dukenya amazi, ibyo kurya, ubwiherero, hari n'abapfuye kubera ibyo. Tubandanya dusaba Imana iduha amahoro ahoraho.
Kungurane nk'izi zihanze n'abandi banyekongo bacumikiwe mu makamba atari busuma, leta yabo ishyira ikosa ku makungu yo bafata minenegwe intambara zibera mu karere k'ibiyaga binini. Jean Jacques Purusi Sadiki ni buramatari w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ni nawe yabakiriye. Amagogwa yacu nuko izi ntambara zisa n'izibagiwe nizifatwa nk'izibera mu Libani, Palestina, muri Siriya cyangwa muri Irani aho ufasha bwongerezwa ko muri Ukraine ushika kuri miliyari 30 mu mezi atatu. Aha hari ingorane zidasanzwe ku mpunzi. Ibi bituma igisata cy'abantu cyitaye impunzi mu Burundi kiguma gitera kama abandi batanga umuganda mu kubaho kw'Abanyekongo basigaye busuma bikunze bakanatahanwa. Ubugihagarariye mu Burundi Brigitte Mukanga Eno asigura ko ubufasha bukenewe burenze ubushobozi gifise.
Duhamagariye abafatanyabikorwa bacu kuguma badushigikira kugira dushobore kuguma dukingira impunzi zigisigaye mu Burundi mu kurindira ko umutekano ugaruka iyo zari zaje ziva. Gutyo zitahuke mwituze.
Uko biri kose Burundi butangaza ko bugiye kongereza igitigiri cy'abahunguka burindwi ariko bavyishakiye mu ntego rimaze gushingwa. Ikigo kijejwe impunzi n'abatagira ubwenegihugu cyerekana ko muri ico kiringo ashobora kuja harataha abaharugwa 2007. Tukabibutsa ko ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi yavuyemo abarenga 460 batahukanye kuri uyu wa kane yaribayemo abanyekongo barenga 666 bashitse kuva muri Kigarama guheze. HCR gisata cyawe mu Burundi cemeza ko gushika ubu amaze kwiyandikisha ngo basubizwe iyo baje bava baharugwa mu 2020.
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama.
Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu no musi tuvuga ubumenyi n'ubuhinga by'abarundi mu kugendereza ibihe by'imvura. Muhinga yanonosoye iby'indimi hamwe n'amayagwa bya Afrika Ferdinand Beramihigo asigura ko kubera ubwo bumenyi abarundi bamye bashobora kumenya igihe c'agatasi n'ibikaranga canke bakamenya ko imvura itagwa. Uwo mutohoje asigura ko uko kugendereza ibihe kunagaragaza aho imvura ikomoka hamwe n'ubukazi ishobora kugira. Ino nkuru y'imico kama no musi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Uwe nono sebijanyi ni micho ni migenzo nya Afrika Ferdinand Beramihigo yemeza ko kuva muri kahise abarundi bamye bafise ubumenyi bwo kumenya uko ibihe bigiye kwifata n'ahata buhinga bwa none bari bwakoresha.
Turashobora kubaza tuti no nabantu batandika abantu batagira ubutohoji bimwe abandi bitubushakashatsi bati baraheza bakamenya ngo ikihe kiza kwifata gute. Ubumenyi bakura kuri basekuru n'ubumenyi nabo nyene bagi gira nk'abantu biyumvira ariho rero ibintu bimwe bimwe ubiravyo usanga barundi bari bahatsi ubona umenga vyo murikirwa n'ubuhinga. Dufate nk'akarorero nk'iyi imvura izotasura abarundi barabimenya ntivyasaba kubura umuvura ati canye kubura umuhinga hambaye kugira ngo bimenye.
Asigura ko bari bafise ibimenyetso bafatira ko mu kumenya ko imvura igeze gutasura akavuga nk'umuyaga.
Mu bisanzwe umuyaga iyo uvuye ahanyuranye naho usanzwe uva imvurigwa mu gihe imirije umutasuro barabimenya byumvise mu byukuri inyuma y'imizi mike y'inyuma y'indwi imwe imvura iratasura kenshi imvura y'ubujumbura kunda kuva mu zatenga gucyo mu zabubanza. Iyo rero bumvise umuyaga uvuye mu bice bya Rumonge Musaga Kamesa mu dufate muri mu Gisagara akumva umuyaga umaze nk'iminsi ibiri uhuha uva muri aho karere ni kuvuga bije byumvikana yuko imvura iri mu gutasura.
Ikindi avuga nakazuba gakaze mu masaha yo mu gitondo kandi ari gihe cy'imvura ivyo bita umuyagirizo.
Ni nkuko kandi abarundi benshi bazi umuyagirizo mu byukuri mu gihe cy'imvura ukumva mu masaha yo mu gitondo mu masaha isaha zibiri zitatu zine gutyo ukumva izuba rya karimera nkirishika umenga riraturira muri ico gihe urashobora kwibwira uti uno muzi ntirirenga imvura itagu. Ivyo abarundi bari babize
kubwiwe n'igice imvura hizananyemwo kirerekana urugero imvura ishobora kugwako.
Ni nkuko iyo bari kwararaba imvura bakabona imvura igwibujumbura kenshi ikunda kuva mu misozi yanemye Gisagara cyangwa ikava mu karere nyene Katenga. Iyo rero babonye ikuvye ikubiye muza kabezi gutyo baragira bati oh bati irya ivuye hariya bati irya ntiza kubanyisha mu byukuru biravye usanga ari byo.
Ikindi gishobora kwerekana urugero rw'imvura n'uburyo amama y'imvura abajemwo
igikuba iraboneka iyo ubonye imvura amama yayo ahiritse cyane ugasanga ibicu byegeranye uyo mama ahiritse no kuvuga ko umuyaga ni mwinshi cyane ukura yihuha ikimera nk'imijuse nk'imijiriye ngo usanga rero nibaye nyinshi bitandukanye n'imvura igwa imari shinze usanga ari imvura nyinshi cyane kurusha
mu kugendereza ibirere dufatiye ku mico y'abarundi kandi harimo n'umunywa amazi ni mu nkuru yacu yo hanyuma
arakoze mugenzi wacu harise ndayizeye kuri no nkuru imico kama ni nayo duciye turangiriza kwa no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Matthew hamwe na Yesu ni bari kwatuma amajwi abashikira tubifurije kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.